Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwabonye Imana ikingura, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, no kuri FM 94 n'ibice 9, na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Nasarogamo amatunda 2000 bya buri cyumweru. Nabo 2000 nagurisha rimwe 20, nafite 2040 bya buri cyumweru. Kose yaje arandura n'igiceri cy'icumi amazi.
Nzi ko dushonjeshejwe n'intima yacu. Tuyibonye twabaho.
Abandi bamwe mu baturage bo mu karere ka Ruhango ku bibazo by'igishanga cyabo bavuga ko babambuye. Andi makuru, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urarega u Rwanda ibikorwa by'icarubozo. Naho mu Burundi, ishyirahamwe ricungera ibikorwa bya leta OAG n'ishyirahamwe ry'abanyamategeko b'abagatolika basaba leta kongera uburyo bw'ubutungane. Aya makuru yose ni nyuma yayo hirya no hino ku isi. Naho ikiganiro Amerikana n'itombora ngarukamwaka ya Green Card yatangiye. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas, tuyahere muyavurwa mu karere. Umugwi ugizwe n'amashirahamwe indwi ategamiye amareta yarasabiye ibihano abo mu muryango wa Perezida Joseph Kabila mu gihe hari haheze iminsi mike abasenateri indwi bo muri Sena ya Amerika barungikiye urwete Perezida Trump rumusaba gufatira ingingo Kabila mu gihe uruhagarara rwa politike rwobandanya muri Congo. Mu itangazo ayo mashyirahamwe arimo na Human Rights Watch yashyize ahabona ejo ku munsi wa kabiri, asaba Amerika hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kwagura ibihano kuri Kabila bigatandukira no ku muryango wiwe. Ida Sawyer ni umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere ka Afrika yo hagati, asaba ibihugu mvamakungu bikorana na RDC kwereka Perezida Kabila kw'inyifato yiwe ishobora kumugarukira nabi. Avuga ko niyo ibihano byagurwa gushika no kubo ku muryango wiwe ndetse no kubo bafatanije ubutegetsi babandanya bironkera inyungu mu manyanga yo kugomba kuguma ku butegetsi ibyo bintu bizoberera. Imihari itari mike yitwaje ibirwanisho muri Centrafrica ejo kuwa kabiri yarasinya amasezerano yo guhagarika intambara no korohereza urujya n'uruza hagati y'amaprefecture abiri yo mu gice cyo hagati gishyira ubuseruko. Kubw'intambara, abanyagihugu barahunze ako karere bashirwa mu makambi aho bari mu bukene. Aya masezerano abwira abo banyagihugu kugaruka mu ngo zabo. Ibyo byashikirijwe n'umwe mu basinye ayo masezerano wo mu muhari UPC uvuga kurwanira inyungu z'aborozi bo mu bwoko bw'abapeule. Mwibuke ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 Centrafrica cinjiye mu ndyane hagati y'amoko inyuma yaho François Bozize akuriwe ku butegetsi n'imihari Seleka yavuga kwirwanira inyungu z'abayisilamu. Ibyo bigaba byatumye iyindi mihari igwiriyemwo abakristo nayo nyene ikifata ibirwanisho batangura gutana mu mitwe. Muri Liberia, amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri wa kabiri yararangiye. Ibiharuro byavuyemo bitekanijwe kuzotangazwa mu ndwi zibiri ziza. Imiliyoni zirenga gato zibiri z'abanyagihugu nibo biyandikishije gutora uzosubirira Ellen Johnson Sirleaf, umukenyezi wa mbere w'umunyafrika mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ibiringo bibiri yemererwa n'ibwirizwa shingiro rya Liberia bigirarangiye. Departement ya Leta ya Amerika ivuga ko ayo matora ari intambwe ikomeye Liberia giteye, aho buzoba bubaye ubwa mbere hagiye kuba ukubisikanya mu butegetsi biciye muri demokrasi. Abakandida 20 nibo bariko bahiganirwa icyo kibanza. Ababikurikiranira hafi bibaza ko atanumwe azoshikana amajwi 50% mu gice cya mbere, ko bishoboka ko hashobora kuzotunganywa igice cya kabiri mu kwezi kwa 11. Abakomeye mu bariko barondera gusubirira Perezida Sirleaf ni cegera ciwe ariwe Joseph Boakai. George Weah yigeze kuba rurangiranywa mu mukino w'umupira w'amaguru. Charles Bromskin arongoye imigambwe itavuga rumwe na leta, hamwe na Alexander Cummings yigeze kurongora ishyirahamwe rihingura ibinyobwa bya Coca-Cola muri ico gihugu. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Leta Zunze za Amerika atangaza ko abasirikare biwe bakwiye kwamabagavye, abivuze inyuma y'umunsi umwe sekretera ajejwe kwivuna abansi Jim Mattis abwiye abo basirikare nyene kumera amagabo kumwanya wari wose bashobora gutana mu mitwe na Korea ya Ruguru. General Mark Milley aho yariko arashikiriza ijambo kuri wa kabiri i Washington mu nama iba buri mwaka itunganywa n'igisirikare cya Amerika, yasabye Kongere ya Amerika kwihuta kwemeza amafaranga leta izokoresha kugira baharonkira karyo ko gukomeza igisirikare. Milley yavuze ko imigenderanire ya Amerika na Korea ya Ruguru ikiri mu rwego rwa kidiplomasiya, ariko ko igisirikare gitegerezwa kwamakiri maso mu gihe ibintu byohinduka ukundi. Muri Amerika kandi Perezida Donald Trump yatangaje kuri wa kabiri ko leta ya California iri mu bihe by'ibiza by'ingaruka y'ihindagurika ry'ibihe, ni mu gihe imiriro yari gise intara zose ziri mwirwamwo igitegwa cy'umuvinyu mu buraruko bw'igisagara cya San Francisco. Trump yategetse leta ya Amerika kurungika imfashanyo mu bice byasinzikajwe n'iyo miriro yatangwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 n'ubu kiriko. Ivyo biri mu itangazo ryavuye mu biro by'umukuru w'igihugu. Ikinyamakuru The Washington Post cyandikira aha muri Amerika cyanditse kivuga ko gushika ejo ku munsi wa kabiri abantu 15 aribo bari bamaze kumenyekana ko bishwe n'uwo muriro ukibandanya uvugwa ko kandi asaba yuko abantu bose bo byitwararika bakagerageza gufasha.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimujya no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com, naho murahasanga ibiganiro n'amakuru byacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uraregwa u Rwanda ibikorwa by'iyicarubozo. Ijwi rya Amerika ryasomye kandi risemura iyi raporo. Claude Munyamagana arayidusomera.
Raporo yasohotse kuri uyu wa kabiri ya Human Rights Watch irashinja igisirikare cy'u Rwanda gufunga binyuranyije n'amategeko abakekwaho gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, cyane cyane FDLR. Umutwe wa gisirikare ubutegetsi buvuga kugizwa ahanini n'abakekwaho kuba barasize bakoze jenoside n'uwa RNC igizwa ahanini n'abahoze mu ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Iyi raporo y'amapaji 91 yakusanyije ubuhamya bw'abagera ku 104 bahamya ko bakorewe iyicarubozo ubwo bari bafungiwe mu bigo bya gisirikare bya Mukamira, Bigogwe, Mudende, Tumba, Kami no ku cyicaro cya Minisiteri y'Ingabo ku Kimihurura. Bavuga ko bakubitwaga bikabije gukubitishwa amashanyarazi, kuboherwa amaboko inyuma, gusukwaho aside ndetse n'ibindi bikorwa mbabazamubiri kugeza bemeye ibyaha batakoze. Umwe muri bavuga ko yafungiwe Kami mu kwezi kwa mbere kwa 2014 avuga ko bamusanze mu kumba yarafungiwemo bamupfukisha igitambara mu maso ubundi bamujyana ahantu atazi. Ahageze baramupfukamisha bamubwira ko akekarangiye, bamwambitse isashe mu mutwe ku buryo atabashaga guhumeka. Abonye agiye guhera umwuka yemera kugahata ibyo bamutegekaga kwemera kuko yabonaga agiye gupfa. Avuga ko yahawe impapuro arabisinyira. Undi nawe avuga ko yakubiswe kugeza abaye nk'igiti maze ahitamo kwemera ibyaha agira ngo yigure atahasiga ubuzima. Iyi raporo ivuga ko hagati ya 2012 na 2016 igisirikare cy'u Rwanda n'abakora mu nzego z'iperereza bafunze binyuranyije n'amategeko abenshi mu bafatwa nk'abakorana n'abanzi ba guverinoma y'u Rwanda. Bagiye bafungirwa ahantu hatazwi, badasurwa kandi mu mibereho itari ya kimuntu. Abafunzwe muri ubu buryo babwiye abashakashatsi ba Human Rights Watch ko bagiye basinya inyandiko biyemerera ibyaha bitari byo kuko batari bagishoboye kwihanganira iyicarubozo bakorerwaga, kuko babonaga bari hafi gupfa. Inerekana uburyo igihe cyose abacamanza n'ubushinjacyaha bagiye birengagiza nkana amakuru y'abavugaga ko batotezwa bakanakorerwa iyicarubozo. Human Rights Watch ivuga ko umubare w'abemeje ko bakorewe iyicarubozo ushobora kubusumba cyane 104 yavuganye nabo, kuko abenshi batinya gutanga amakuru kugira ngo batazasubizwa mu buroko batahuwe ko hari icyo bavuze. Human Rights Watch ivuga ko hari amakuru yamenye ariko itabashije kugenzura ukuri kwayo yuko hari n'abagiye bicwa. Uretse kuba hari abahatirwa kwiyemerera ibyaha, hari n'abasabwa kubishinja abandi. Ikigo cya gisirikare cya Kami kiri mu mujyi wa Kigali n'iki raporo igaragaza nk'akorerwa itotezwa n'iyicarubozo ryo ku rwego rwo hejuru mu buryo bwo gushaka amakuru ku bakekwaho gukorana n'abafatwa nk'abanzi b'u Rwanda. Human Rights Watch ivuga ko yavuganye n'abantu 39 bahafungiwe hagati y'ibihumbi 2012 na 2016 n'abandi 11 babanje gufungirwa kuri Minisiteri y'Ingabo mbere yo koherezwa i Kami. 25 bafungiwe mu kigo cya gisirikare cya Mukamira mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize babwiye Human Rights Watch ko bakubiswe ndetse bakanabwirwa ko bashobora kwicwa nibatemera ibyaha. Abahaye Human Rights Watch ubuhamya harimo abahoze ari abarwanyi ba FDLR bitandukanyije nayo, bavuga ko bamaze kugizwa mu buroko mu bigo bya gisirikare bategetswe kwemera ko bari baje guhungabanya umudendezo w'u Rwanda, nubwo bavuga ko nta mikoranire iyo ariyo yose bari bashyigirana na FDLR ariko byarangiye babyemejwe. Abandi bona bagiye bafatwa nyuma ya za grenade zatewe mu mujyi wa Kigali. Abafatwaga bahabwa urupapuro n'ikaramu ngo bandike amazina y'abateye ibyo bisasu. Umwe muri bo yanditse itariki gusa kuko nta n'umwe yarazi wagize uruhare mu guturitsa ibyo bisasu. Bamwe muri aba banavuga amazina y'abasirikare bagiye babakorera iyicarubozo kandi iyo bamaraga kwemera bajyanwaga gufungirwa mu magereza azwi, ariko muri dosiye zabo ntibagaragaze ko babanje gufungirwa mu bigo bya gisirikare. Hari kandi n'abagiye bafungirwa hazwi nka gendarmerie mu karere ka Rubavu, abandi bo bagafungirwa mu mazi asanzwe nayo yifashishwa mu gufunga abantu binyuranyije n'amategeko. Human Rights Watch ivuga ko hari abashobora gufungwa amezi agera ku 9 kandi ababaga barwaye cyangwa bakomerekejwe n'ibikorwa mbabaza mu biri ntibemererwa ubuvuzi. Imiryango y'abakekwa bafatwa ntihabwa amakuru y'aho ababo bafungiye, uretse kuba bababona boherejwe muri gereza zisanzwe mu rukiko cyangwa barekuwe nyuma yo kwemera ibyaha. Mu gushaka kumenya icyo ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga kuri iyi raporo, Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta Johnston Busingye yoherereje umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ubutumwa bugufi kuri telefone bugira buti: ntitugisubizanya na Human Rights Watch, nta n'imikoranire tugifitanye. Ibyirega nk'uko bisanzwe ni ibinyoma bishaje bidashingiye ku kimenyetso na kimwe cyemewe n'amategeko nayo ubwayo idashobora gusobanura. Ikigamijwe si uburenganzira bwa muntu, ni ukwibasira u Rwanda niwo mugambi ishyira mu bikorwa. Human Rights Watch ivuga ko yanaganiriye n'abasaga 160 b'inshuti cyangwa bo mu miryango y'abakore wicarubozo ubwo bari bafungiwe mu bigo bya gisirikare. Bamwe mu basirikare n'abayobozi batifuje ko imyirondoro yabo itangazwa, ndetse nakurikirana imanza z'ababuraniye mu matsinda 21 y'abakekwaho gukorana n'imitwe irwanya Leta ya Kigali. Gusa ivuga ko nta mategeko izi y'u Rwanda yemera gufunga abantu mu buryo bwagaragajwe muri iyi raporo.
Kuri ibi birego bya Human Rights Watch ku bibazo rero by'iyicarubozo mu Rwanda, umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi yabajije Minisitiri w'Ubutabera Johnston Busingye icyo guverinoma y'u Rwanda ibivugaho. Ubutumwa bugufi yamuhaye kuri telefone igendanwa buragira buti: ntitugisubizanya na Human Rights Watch, nta n'imikoranire dufitanye. Ibyirega nk'uko bisanzwe ni ibinyoma bishaje bidashingiye ku kimenyetso na kimwe cyemewe n'amategeko nayo ubwayo idashobora gusobanura. Ikigamijwe si uburenganzira bwa muntu, ni ukwibasira u Rwanda niwo mugambi ishyira mu bikorwa. Ikiro ni cyo gisubizo cya Leta y'u Rwanda ku birego by'iyicarubozo bya Human Rights Watch. Hagati aho, imwe mu miryango yambuwe igishanga yahingagamo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda iravuga ko umushoramari ubutegetsi bwagihaye kugira ngo acyororeremo amafi atakibyaza umusaruro kandi abacyambuwebo bicwa n'inzara. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yasuye aba baturage yatuzaniye inkuru.
Iki gishanga rero urabona ko kirazamuka kikaminuka kiranya kigakatamo ruguru kigakomeza. Uyu urakafata ikintu ukica abaturage bangana gutya, ariko harimo n'ikigaragara ko abana bahahi.
Mu gishanga cya Kihene kiri mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda cyahoze kiri mu maboko y'abaturage, imwe mu miryango igihinga nk'amasambu yabo kimaze iminsi cyareguriwe umushoramari. Umwe mu baturage bambuwe imirima yabo aratambageza Ijwi rya Amerika iki gishanga. Ni igishanga kiri mu maboko y'umushoramari wagombye kuba yororeramo amafi, ariko aho Ijwi rya Amerika yageze yabonye ibyobo byinshi byacukuwe nk'ibyuzi byagenewe kororeramo amafi, kugeza ubu bimeze nk'ibibuga by'umupira, ibindi byameze mu Rukangaga. Haragaragara ibyuzi bibiri gusa byororerwamo amafi muri hegitari zisaga 80. Uyu muturage turi kumwe ni Bwana Zefani Nsengi yumva arabibona nk'akarengane.
Ubu ni nk'ubugizi bwa nabi rwose. Kuko n'undi wahagera afite inda nawe ayi. Ubu yavuga ko hano ibi bintu bifite.
Amakuru twahawe n'abaturage batandukanye avuga ko iki gishanga cyeguruye Bwana Rutayisire Dewu ufite Kogetu koperative gerageza tuyorore wagombaga korora amafi. Baravuga ko ari igishanga yahawe n'akarere ka Ruhango mu 2010. Ubu n'ubutaka abaturage bemeza ko bahawe n'ubutegetsi mu 1971. Gusa ngo mu 2010 batunguye no kubona umushoramari barandurira imyaka yari ihinze muri iki gishanga kugira ngo ahorore amafi. Bwana Zefani Nsengi yumva avuga ko igice cy'umurima nawo wagiye mu yindi yahingagamo amatunda n'ibindi byo kumutunga.
Nasarugamo amatunda 2000 bya buri cyumweru. Nabo 2000 nagurisha rimwe 20, mwafite 40 bya buri cyumweru. Kose yaje arandura n'igice cy'icumi yamaye. Noneho hasi no kumande narakoze mu mushinga wo kwahinga amateke bitama bwa yise. Ayo ngayo ni ibiryo byanungaga bya biri kumande.
yaje ararandura hawe n'igice cy'icumi urumva ni ikibazo ureta iguhaye urumuno hawe na leta aho nago waza byibuze ko amubwira tuwa muturage wari wakoze ukamaze ibishyimbo byafite agaciro kangahe niyo wamugenera kawuti nuno nubwo nahawe na leta ngangiye kwakorera ngaho vamo nange nkore uwo muturage nago byamunezeza niwe wamuha bibiri ubu ni kimwe nuko waza mukarandura atazi uyu uranduyemo ngo wahawe na leta ese leta yica abantu.
Abaturage bafite amasambu yegereye iki gishanga nabo bararira yo kwarika, bavuga ko uyu mushoramari abarengera kandi ntihagire icyo ubutegetsi bubikoraho. Uyu mubyeyi yaduhaye ubuhamya
ati nzahatwarira ubuntu akajya hashyira abakozi benshi cyane, abakozi bakaharinda nanye namanuka guhinga bakanyambura n'amasuka bayamaranye nk'amezi atatu yose ntahinga, ariko ubwo byarakomeje nje no guhinga abakozi be barongera baranyamagana barankubita izo suka barazigumanye.
Uganiriye n'abaturage bahoze bafite amasambu yabo muri iki gishanga, bose barataka inzara bashonjeshejwe no kuba batakigihinga.
Ariko twebwe nziko dushonjeshejwe n'imirima yacu tuyibonye twabaho nibura tugasonza ariko tugira naho tugana duhahira.
Urabona umuntu saziye ubundi sinaryago
kubera igihe aba baturage bamaze basiragira mu nzego z'ibanze basaba gukemura iki kibazo ntacyo bitanga, basanga kiri mu biganza by'urwego rw'umukuru w'igihugu rushobora kukibonera umuti wabagera ku mutima.
Ahubwo ndetse waturangira n'uwo mubyeyi wacu.
Umubyeyi wanyu uravuga nde?
Kagame akareba ibi bintu rwose bitumye dupfa ndabeshya se
tuvuge wagubukira imbere y'uwo mubyeyi wawe uvuga
namubabwira namubwira ko inzara nyishe yitwicanye n'abandi sinjye ngenyine. Hebo nk'ubu ngubu koko ubu ntituba dufite imyaka nibura tukabadushonje dutegereje.
Mu kiganiro n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwabwijwe irya Amerika ku iki kibazo bukizi, bwashimangirijwe irya Amerika ko kubera iki gishanga kitakibyazwa umusaruro uko bikwiye n'umushoramari mu minsi ya vuba bashobora kukimwambura. Bwana François Xavier Mbabazi ni meya w'akarere ka Ruhango twavuganiye ku murongo wa telefone.
Twe twari twavuze ko kwirihinga n'irigera twe tuzagifataho umwanzuro hanyuma umushoramari yaba ntacyo akoze gifatika tukagiha abaturage bakagihinga.
Ihinga ryageze riri gushaka kurenga rero
ntabwo rirarenga kuko ngira ngo imvura ya mbere ubungubu nibwo ejo nibwo yaguye mu karere ka Ruhango kandi ntabwo ihagije. Nkumva ko rero season hey n'ubundi iracyakomeza. Icyo twabwira abaturage ni uko bakwihangana, ni ukubabwira ngo bagategereza gatoya, ariko ubundi ntabwo twakwemera ko igikorwa remezo nka kiriya cyakomeza gupfushwa ubusa kandi abaturage bagikeneye.
Ubwo kwihangana gatoya muravuga kuva uyu munsi mu 2017 kugeza ryari?
Kuri iri hinga turimo kigomba gukoreshwa byanze bikunze. Umushoramari batagikoresheje kizahabwa abaturage bagihinge.
Mu minsi yashize nagiye nkurikira andi makuru avuga ko ubuyobozi bw'akarere mwiyemeje kugira ngo mucyambure uriya mushoramari aho atabyaza umusaruro. Kuba muri gutangaza aya makuru se ubugobwo abaturage babifate gute? Birahamye bya nyabyo bimeze bite?
Birahamye cyane rwose, birahamye kuva kuri rino hinga. Icyo nubwo twabizeza ni uko abiteguye kwakoresha babitegura tukazabaha bakakoresha.
Nibishyirwa mu bikorwa bizasubiza ibyifuzo by'aba baturage?
Gusubizwa ibyacu. Uriya munyemari niba yarayishyuriye nayo imusubiza imari ye, twebwe twabuze aho dukorera kandi twari twarahahawe kandi nzi ko ntari tivuguruza indi.
Ubuyobozi bwa Ruhango ntibugaragaza agaciro k'igihombo kuri iki gishanga haba ku mushoramari no kuri leta muri rusange, ariko bwemeza bidasubirwaho ko gihari kandi ko cyagize ingaruka kuri rubanda. Ntitwabashije kubona umushoramari wari yarahawe iki gishanga ngo tumenye iby'iki gihombo. Iki gishanga cya Kihene muri Ruhango gifata ku tugari dutanu: Bunyogombe, GTC, Munini, Nyamagana na Rugogwe. Mu bihe bitandukanye mu Rwanda hakunze kumvikana amajwi y'abinubira inzara yakomotse ku kuba imirima yabo ibarizwa mu bishanga leta yaragiye yibambura. Aha bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Iruhango mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu Burundi, ishyirahamwe ricungera ibikorwa bya leta OAG n'ishyirahamwe ry'abanyamategeko b'abakatolika basaba leta kongerera uburyo bw'ubutungane. Ni inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
ivyigwa vyakozwe n'abahinga batumwe n'ishirahamwe baje ricungera ibikorwa vya leta n'iry'abanyamategeko b'abakatolika vyerekana ko igisata c'ubutungane kimaze imyaka itari mike gihabwa ibice biri munsi ya 20% vy'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Ivyo bituma abanyagihugu badashikira neza ubutungane kandi muri rusangi nabwo bukagira intambamyi nyinshi nk'uko vyemezwa n'umwigisha muri za kaminuza Professeur Michel Masabo yakoze icigwa.
Basanze ahanini abanyagihugu batari bake bibagora gushikira ubutungane kubera uburyo buke bafise, kuko yubura na burya hari aho bisaba gusohora amafaranga atari make. Abanyagihugu rero benshi ntayo bafise, ugasanga barahe. Ikindi cya kabiri twabonye ni uko ubwo butungane nyine ingene bukora n'ibintu bisiga abanyagihugu batari bake. Bimwe bikorwa mu Gifaransa, hari amajambo menshi akoreshwa adahinduwe mu Kirundi cyane batumva, ingene amasenare yatunganijwe nabyo bazi bigacyo bibagora. Hari akenewe ko bihinduka kugira ngo abanyagihugu bose bashobore gushikira ubutungane bitabagoye.
Boaz Nimpe umuhinga mu by'ubutunzi hasanga abanyagihugu bari bakwiye kubushikira atangorane mu gihe basabwa amakori.
Nuko hariho uburyo bwinshi usanga busabwa abantu bakeneye gutunganirizwa kandi abo bantu basanzwe batanga amakori. Nukuvuga yuko bikenewe yuko muri amafaranga abantu batanga biciye amakori. Niba vyumve navyo nyine mu byo leta irikwira bahereza babone icyo bungutse. Niba ndoge yuko nubwo butungana atacyo bwa wa Marie. Nimba rero hariho inyishu iza iba nziza ku bibazo umunyagihugu afise. Biciye uko ari karatunganirizwa. Naho nyine ntazokwidoga naba ari kwamubwira ati tanga amafaranga kugira ngo leta ishobe kurangura imigambi. Birakenewe rero yuko mu gisata cy'ubutungana yuko ubwo buryo bwongeretswa. Kuko murazi mu bihero vyagiye birashikirizwa muravye ingene turaye nko mu mahobohero muravye ingene abantu bafunzwe ingene bangana n'uburyo mwumvise baronka igihumbi ku munsi ku munyororo murumva yuko amafaranga ari make.
Professeur Masaba bona ku gisata cy'ubutungane kiri mu bikomeza amahoro ku isi yose.
Ubego byose si mu Burundi gusa. Ubutungane burafasha gose kugira ngo amahoro atsimbatare. Biraryoshe gutangura umurimo kugira uti uzondenganya zo kwitwara ubutungane kandi bazondunganiriza. Rero leta ikwiye kugira umugambi wayo ukuru migambi mikuru. Bimaze kugenda uko uburyo buca bukurikira.
Nimpe nawe yemeza ko atarwitwazo na rumwe ruhari ngo mareta itaduza amafaranga yahari bigisata cy'ubutungane.
Ikibazo rero kihari rero ko vyerekeye ubushikiranganje bw'ubutungane nuko bikenewe yuko leta igihe yoshira ico gisata yuko kiri mu migambi yayo nyamikuru mikuru. Ikibazo cy'amafaranga ntigisubira kuba ikibazo cy'amafaranga. Twegeraho tuhagaze kuri ico kibazo nuko leta ikeneye gushiramo gushaka gukwiye kugira ngo icyo gisata cy'ubutungane gishigwe imbere. N'icyashigwa imbere ubwo buryo bwahora butangwa handi batsobukuraho babuhereze muri icyo gisata cy'ubushikiranganje bw'ubutungane. Amafaranga iyava ava mu makori, iyo atabonetse hategerezwa kuba cyo bita amapriorite. Ubutungane rero twari tuvuga ati ni buryo amapriorite ya guverinema. Ikibazo cyo amafaranga azova handi iyo yaja bashire mu butungane nta ngorane namwe bitera. Kuko mwabibonye bari byarabwizwe mu gisata cy'uburimyi byarakozwe mu bindi bisata bya energy kandi mwabonye ko vyagenze neza.
Abari batumiwe igihe kicigwa cyashikirizwa harimo abaseruka ibisata bya leta bashimye. Mugabo nka bose berekanye amakenga bafise kubera mikoro ya leta yagabanutse bitewe n'uko abahora bayifasha bahagaritse imfashanyo. Ariko abatunganije ico cigwa bo bashimangiye ko igihambaye ari ugushaka kwa leta. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika noneho ni ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Buri mwaka guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha tombola itanga uruhushya bita Green Card bwo kujya gutura no gukora muri Amerika. Abantu amamiliyoni n'amamiliyoni ku isi yose bajya kuri internet buri mwaka kwigeragereza ayo mahirwe. Tombola y'uyu mwaka The DV 2019 yatangiye ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa cumi. Urayisanga ku rubuga rwa internet rwayo rwihariye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafunguye ari rwo wazitatu akadomo developuri mu ijambo rimwe akadomo state akadomo gov. Kuzuzaho ibyo usabwa ni ubuntu. Hari igihe wagira amahirwe yo gutorwa ukoze tombola rimwe gusa, ariko hari ubwo utorwa uyikoze inshuro nyinshi bishobora kugera kuri eshanu ndetse zinarenga iyo ukora tombora mu by'ukuri ntucika intege. Gusa rero ugomba gukora tombora rimwe gusa buri mwaka. Tuvuge ni wuzuza kabiri muri uku kwezi bizakubera imfabusa. Ikindi mu byo usabwa kirebana n'amashuri. Ugomba kuba wararangije kandi waratsinze byibura amashuri yisumbuye ikingana nayo cyangwa ufite impamyabumenyi y'amashuri makuru cyangwa ya kaminuza. Ugomba kuba kandi warakoze akazi runaka igihe cy'imyaka ibiri mu myaka itanu ishize. Abazatoranywa ku isi yose muri tombora y'umwaka ni 50,000. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Turaganira kuri tombora ya Green Card y'uyu mwaka. Izarangira ku itariki ya 7 y'ukwezi gutaha kwa 11, saa 6 y'amanywa ku isaha ya hano i Washington, bizaba ari saa 1 y'ijoro ku isaha yo mu Burundi, mu Rwanda no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inama nziza, witegereze umunsi wa nyuma kugira ngo wuzuze. Kugerageza amahirwe bikorerwa kuri interineti gusa. Iyo wujuje neza ubona nimero, yandike uyishingure neza, uzayikenera niyo uzakoresha mu by'ukuri umwaka utaha guhera mu kwezi kwa gatanu kugira ngo urebe ko watoranijwe. Nabyo uzabikorera kuri internet ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wazitatu@dvlottery.gov. Mugira amahoro n'amahirwe, ariko mugume ku maradiyo yanyu, ibiganiro byacu birakomeza. Noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse abategetsi 15 baserukira igihugu cya Cuba kuva mu nyubako ya ambasade yabo i Washington DC. Iyo ngingo yafashwe iminsi mike nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ko zizogabanya bikomeye igitigiri cy'abakozi muri ambasade yayo ku murwa mukuru wa Cuba, Havana. Amerika yarasohoye itangazo rigabisha abanyamerika kutaja muri Cuba. Iyo ngingo ya Amerika yari yukwishura ku bintu byasutswe ku bakozi batari bake ba ambasade ya Amerika mu kiringo cy'amezi 10. Ibyo vyatanguye mu mwaka uheze birabandanya gushika mu kwezi k'8. Vyaremejwe ko abantu 20 bagize ibibazo inyuma y'ivyo bintu basuswe ko ibimenyetso birimo kugira ibibazo byo kumva, kuzererengwa, kurwara umutwe, kumva uburuhe no kugira ibibazo byo kuryama. Leta y'igihugu cya Cuba yarahakanye ko ataruhara na rumwe yabigizemwo. Yaratohoje ivyo bitero ikaba yakoranye na Leta ya Amerika mu itohoza Amerika iri kiragira. Ayo matohoza yombi arabandanya. Yamara inkomoko y'ivyo bitero n'uburyo vyakozwe ntibiramenyekana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo yo kugabanya abakozi bayo ku murwa mukuru wa Cuba, Havana, bashobora kugeramirwa n'ivyo bitero. Avuga ku yirukanwa ry'abaserukira Cuba muri Amerika, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, yatangaje ko iyo ngingo yafashwe kubera Leta ya Cuba yananiwe gufata ingingo zikwiriye zo gukingira abaserukira Amerika hisunzwe amasezerano y'i Geneve. Yamenyesheje ko umutekano no kumeregwa neza kw'abaserukira Amerika aricyo kintu gikomeye cyane Leta ya Amerika iraba. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, yamenyesheje kw'abaserukira Amerika batazosubira i Havana kiretse Leta ya Cuba yerekanye ko ishobora kandi izokingira abaserukira Amerika nk'uko bisabwa n'amasezerano y'i Geneve.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mujyoherwe n'ibiganiro bya radio yanyu.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.